VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene zanje tuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa kabiri itariki zine y'ukwezi kw'icumi mwaka bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Bisigura rero yuko kubera izo mpamvu leta y'u Burundi tangaje cese yuko ibyo bizotuma izo ngingo zidashobora gukurikizwa mu gihugu cy'u Burundi.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa leta y'u Burundi, avuga ku cemezo cyo kugena umurwi wotohoza bwicanyi hamwe n'icyozwa ry'agateka kazira muntu mu Burundi.
Bisaba ariko nasunzuri kijya kuri uwo mugabane w'indwi aho utarinda kubaza leta, ahubwo ubone ko ibyo yangana no kugubagaca abantu batangiye kubabaza.
Uyo nawe ni Aime Magira, umuvugizi w'umwambwe FNL uhagatwa mu Rwasa, nawe nyene avuga kuri ico cemezo. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zirimo imigendanire hagati ya Tanzania n'u Burundi, hamwe n'inkuru y'umusirikare yaciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwe bwose, turazigira koko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi ivuga ko kubera utunenge turi mu ngingo ikurungika umurwi wo gutohoza bwicanyi wera mu Burundi bidakunda kw'iyo ngingo ikora mu Burundi. Ariko umukuru umugambwe Parena Imbogora Burundi asaba leta kwemera uyo murwi, asigura ko mu gihe leta ataco iyotsa bitoyitera ingorane narya isanzwe nayo nyene ijejwe ukingira agateka kazina muntu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Itangazo leta y'u Burundi yasohoye kuri uyu wa mbere mu ijoro rivuga ku ingingo y'igisata cyawo ni ikijejwe agateka kazina muntu yisunze ibinyoma biri muri raporo iherutse gukorwa n'abahinga batatu bigenga. Umuvugizi wa leta yagize ibihugu vya Buraya ko ari vyo vyatoje iyo ngingo kugira ngo bitere ice u Burundi mu makungu. Philippe Nzobonariba yayivugiye kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Leta y'u Burundi imaze kwiheza ibyanditswe biri muri iyo ngingo, yasanze byose ari byateguwe byandikwa byongera byemezwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, nabyo bikaba byimuye ibyari mu cegeranyo canditswe n'abantu batatu biyita abahinga mu by'agateka kazina muntu baheruka gusohora ku Burundi ku igenerezo rya cenda Nyakanga umwaka w'2016. Naco kikaba cari cuzuyemo ibinyoma bigaragara byerekana yuko abo bahinga bari baje ari ibikoresho by'iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bishaka gusubiza u Burundi mu kaga.
Leta y'u Burundi ivuga kandi ko ibabazwa rwose no kubona ivyireguro yari yatanze bitisunzwe mu gushyira hamwe icegeranyo cya nyuma hagakorerwa ko ivyanditswe n'abahinga bigenga gusa. Ivyo rero ivuga ko vyahitumye nayo ifata ingingo y'ukwanka ishyirwa mu ngiro ry'ingingo zose zafatiwe i Geneve mu Busuwise ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda uwo mwaka.
Umuco n'insiguro zose leta y'u Burundi yatanze ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ntiryabikubise ko n'ijisho mu gutegura no mu kwandika iyo ngingo yaraye rifashe. Bakaba babigize mu gushaka kwereka makungu ibyegeranyo gusa bicafuza kandi bigasiga iceyi u Burundi. Leta y'u Burundi ikabibona yuko ifatiye ku bijyanye niyo nyifatiye kwerekana biza byiyongera ku binyoma byuzuye mu ngingo yaraye ifashwe bigaragaza icese bikongera bigashira habona agatima kabi karanze bene gutegura kwandika no kwemeza izo ngingo, nabo bakaba atarabandi arabaserukiye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Bisigura rero yuko kubera izo mpamvu leta y'u Burundi tangaje icese yuko ibyo bizotuma izo ngingo zidashobora gukurikizwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko rero abatavuganwa n'ubutegetsi babona ko leta atakintu na kimwe cyo ituma yanka umugwi wotohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 hadutse injyane za politiki. Zeno ni mubona umukuru w'umugambwe Parena Imbogora Burundi.
Ahanini jewe nsomye bavuze ko hari amakenga yuko agateka kazi na muntu gahohotewe gose ndenza rugero, mugabo ntibaravuga neza ido nido ivyo ari byo ahanaha nahana na leta rero kuko biyo murimo barawusangiye naoni yuguhagarira agateka kazi na muntu no kuvuga ko bategerezwa kubareka bakaza ku kintu kimwe kimwe hakaboneka umuco bene guhohoterwa bakagira icyizere kuri leta bakagira n'icyizere ku makungu umwe wese agasonera agateka kazi na muntu. Nta kintu na kimwe cyo yibuza mu gihe ari ukujya kudoma ku rutoki icyabaye mu guhumuriza abantu basinzikarije ubuzima kuko na leta muri birya bivugwa none iravuga ati bijya ntivyabaye cishobora kuvuga nuko igira iti uwabikoze sinako uwabikoze nawe niwe bazorondera naye handi ntiwovuga ko ivyabaye bitabaye guhungabanya leta nibikorane nabandi umucyo uboneke
nawe yansishirwa mu ngiro ku butaka bw'u Burundi ingingo zafashwe n'igisata cyawe kijejwe gatya akazi na muntu leta yemerera amakungu kubandanya ifatikanya nayo na cyane cyane woni leta ivuga kandi kwizoguma yubahiza amasezerano yose agenga woni na cyane cyane yerekeye ukwishyira no kwizana bene ntahe yo kwikukira ibihugu bigize uwa muryango Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge umugambwe parinasi wo mugambwe onyene utavuga rumwe na leta ushiki uyo munwi oni uzotohoza bwicanye wera mu Burundi umugambwe FNL urongowe na Agaton Rwasa icigera cyo mukuru w'inama ashyamateka mu Burundi na onyene watangaje ko washimishijwe ni shirwaho y'umurwi wishiramwe impuzamakungu uzokora itohoza ku bwicanye n'icyozo wa jagateka kazira muntu mu kiganiro njwi y'America umuvugizi uyo mugambwe Eme Magira yasavye ishiramwe impuzamakungu gukoresha gabane cindwi gisaba kurungika mu Burundi abasirikare muzamakungu ku nguvu leta reka tumutega matwi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema
saba makungu kwishimira bwa mbere ko yagirageje nkabona nk'ibyo twari tugize n'isi tubona yuko abanyagihugu bamerewe nabi abanyagihugu bari kwarishwa kandi ahanini bishwa n'ubutegetsi ahanini bishwa n'inzego z'umutekano ahanini bishwa na zijya nsore z'inkora barazimbonera kure ubu rero tugasaba yuko amakungu abona nyine ko natwe nk'uko tubibona ko byayangaye hanyuma akaja kukiza abanyacindwi vuba kugira ngo ashobore kugenda gukingira abanyagihugu ashobore kuraba ukuntu abanyagihugu boreka kuguma bahohoteza
ariko bwana Eme Magera iyo leta ushinja namwe ishyaka ryanyu riyirimo
twebwe nibaza yuko ibibazo dufise si ibibazo bisanzwe kuko muri ako kibazo mu Burundi kundi bimeze ni ukuvuga yuko turi naho turi mu izo nzego ariko turi aba mbere bahohoterwa n'izo nzego yumva rero kuba tubisabye kandi twabisabye kuva kera harahize n'imyaka ibiri irenga kandi ahanini abahohoterwa abicwa abazibirijwe ubuzima ubwicanyi ndengerabutungana ahanini zibasira ku ba FNL icyo gituma nibaza yuko ibintu by'u Burundi biragoye dushobora ngo muri izo mbizo nzego kandi nubwo ko icyo gihe cy'umukuru n'amashinyamateka adafite n'ububasha bwo kugenda no kuramutsa umuryango w'uyu bamubuza urumva rero ibyo tuvuga ni uko tubifitiye ubuhamya ni uko twebwe nyine dusaba yuko abanywanyi bacu babangamiwe dusaba yuko nasuzumi ifise nayo inshingano zo gukingira abanyagihugu ba leta ibi byayinaniye ko noneho iyo tujya kugira abanyacyubahiro kugira ngo inyaragase ibyo gukingira abanyagihugu uno munsi u Burundi bahusabye yuko barunsa abasirikare amajana arindwi n'umunani mwarabonye ko baguye bagaramye gusaba ariko Nations Unies kija kuri uwo mugabane w'indwi aho utenda kubaza leta ahubwo ubone ko ibintu byayangaye none ubwo bagaca bahabwa batangiye kubabaza niho ahanini dushyigikiye dushyira kandi twe twabonye kuva kera hanze imyaka ibiri n'iminsi irenga tubisaba kuko tuzi nyine abategetsi subure bubabwira ngo twumvikane ngo tuje kushyira n'igihugu
ese bwana Eme Magera umuvugizi w'ishyaka FNL ririya tangazo mwashyizeho umukono n'umukuru w'ishyaka ryanyu arabyemera
nibaza ko twe muri FNL dufite uko dukora kandi umugambi FNL ni umugambwe uri hamwe ni umugambwe kandi muzi ko ari umugambwe umaze igihe kirekire kandi waciye mu bibazo bikomeye rero ko dukora ni twe tuzi ko dukora ariko nibaza ko ndiko ndavuga muri kuzina bya FNL
Eme Magera umuvugizi w'ishyaka FNL yobawe na Agaton Rwasa turagushimiye cyane kano kanyu ha iradijwe rya America
murakoze cyane namwe
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo imigenderanire hagati y'abarundi n'abatanzania mu ntara rutana muri komine ya Giharo ntifashe neza leta ya Tanzania yarafashe ingingo ibuza uruja n'uruza rw'abarundi bo mu manuko bw'u Burundi baraja kwisomamwo muri cyo gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
twahitugiye Tanzania
tugiye kuzana ibyo twarimiye yo hama bashora dufata batubwira ati ni mu Burundi ufashe bacha bagukubita nta muntu yosubira kuba yarahameze nabe
uyu numwe abanyagihugu bakumpaka Burundi na Tanzania muri zone Butezi ku mutumba Kabingo ko kuri metero 3 uja kuri Rudimiragarazi ruri hagati y'Burundi na Tanzania amakuru dukora kuri bamwe bajejwe intwaro kuri uyu mutumba abinsha ko barenga 60% kwijana abanyagihugu baho bisumwa mu gihugu cha Tanzania cyane cyane abaja kurimirayo nyabuda sostene muri 5 batuye ku mutumba Kabingo yemeza kubu kuja kusumwa mu gihugu cha Tanzania bitoroje kubera ko imigendanye atari myiza
ubusumiro bwabo Tanzania kwa hali hafi yurubi Burundi na Tanzania ni hiko mina giharu na zabu kemba kwa kwezi tariki tugezeko zuno musa na migende la nili hakati ya Burundi na wa Tanzania wavuwa kubiri wagenda waki yekulima nuba ni mwari yuka nwari yuwa iti mata miwele homi zafitani hivyo wali mebi haragi wigori vyo sefi ya vay Tanzania wati ya kuruko na kuhira mkwezi kuchenda munhangu
hakugaroka Burundi wabia wandu wagi kusuma wiku cha Tanzania bahitamo kuja mu makambi y'impunzi
beshi abariyo bariko bafata burira imodoka abaja mu makambi era ko nyene beshi banka kugaruka ino
bo beshi ntibashima kugaruka ko biri no batari inye bashima guca burira ama modoka bagenda mu makambi y'abahunze
abatanzania birukanye barundi bisumamwo iwawa bicije mu ikete umukuru wa zone Kitanga muri district ya Gasuru yandikiye mu stantere ya komine Giharu muri iryo kete harimo gushaka itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi atamurundi numwe yosubira kujabuka urubibe ajya kwisumamwo mu gucya Tanzania iyo ndongozi mu gihugu cya Tanzania yasaba urongoye ikomine ya Giharo kubimenyesha abarongoye intandaro yo kwirukanwa kw'abarundi nk'uko amakuru ava muri komine Giharo abivuga ni inka z'abatanzania zirenga 20 zibwe maze 12 muri zo zigafatirwa ku butaka bw'u Burundi muri komine ya Giharo zasubije mu Tanzania kuwa kane w'indwi iheze mu gihe yaheze iminsi irenga 20 zifashwe umwe wageje intwaro mu tuye twegereye umupaka ku ruhande rw'u Burundi amesha ko barundi atari abasuma ariko ko batanzania babambika icyayi cyukwiba
aba Tanzania boko bakoze naho bukorera ikibi umutanzania nkawo baca bavyegeka ku barundi naho ufata ati ngo barakomerekeje umutanzania w'umugwiza atunga tunze bakomeretsa n'abatunzi nkabo nyine hariya baca bavuga ni babarundi bari ngaha baba ngaha batabamenya hagashabishe kwa barundi ngo niho bakoze ikosa kandi aribo bakoze ikosa
yamara bamwe banyagihugu basanzwe twaganiriye ntibakana kwizo nka zibwe n'abarundi ariko bazwa nuko Tanzania yacifatira mu kivunga mukwirukana barundi bose
ibyo bintu byarabaye neza nkako bazifashe izo nka barazivye bimwe na karenganye kubera bamwe hariho usanga bibyo bintu batabikora n'abandi usanga babikora bo biraba bakagira nte kubera beshi baguye mu mporero n'abandi bataguye mu mporero rero borabukungene bo bigira
bosaba ko intwaro yo dufasha kugira ngo bavugane n'abatware bahari ya Tanzania kugira ngo tuze kurima aho hantu kugira ngo tworoherwe
Uramutse bintaya rutana bede nyandwi amenyesha ko imibonano imaze gutangura hagati y'abarongonze barundi na Tanzania akavuga kujejwe ibibazo bya politiki muri Katanga yaje gusakaza mu Burundi kuganya n'abarongoye komine ya Giharu yatumenyesheje kandi ko mundwi iza batoje kwego kw'intara kuvugana n'abarongoye district ya Kasuru kugira barabe ico kibazo cokemuka ibujumbura mu Burundi Fidelite Shatse ijo rya Amerika
urakoze Fidelite yese ntare nkuru y'igihugu yagukira intara y'igi yaciriye umusirikare yagirizwa kwica umugore wiwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose uwo musirikare yagizwe ko yagumvye guhakana ivyo yagirizwa no mushikiza manza ari kwabura ibimenyetso bimukura ko ico caha kuko ivyabona vyamwagirije bihagije mu gihe we yabuze icabona kimukura ko ico caha ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabiman
Gechi sadzine ni nusuto kumusase, senare igi ugu, yegu kilinara yaru igi, yari hejeje gusase. Misago Nestori, ya agirizwa, kugandaguru mugore wiwe, ya jamba imyambaro, isani chati kibisi, awone kamumaso, ngata chubimugie, kuko, ya chisha maka menyuru. Senare hejeje, kuguru inai ichese, mushikili zamanza, ya afashi jambo ya agiriza Nestori misago, icha acho kuitu mugore wiwe, ya anavite guye. Mushikili zamanza, ya magirije kwa ya teguye, yongira ashira mungiri, icha acho kugandaguru mugore wiwe. Mushikili zamanza, ya vudzeko, ya bikoze kugenerekezo rya kabiri z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016 amugandagurira muhiriwe ku mutumba wabatiye muri komine ya Butaganzwa umukuru w'intahe yasavye Misago Nestori kwiregura kuvyaha yagirizwa n'umushikiriza manza cyo kwica umugore wiwe yabigambiriye Misago Nestori yahakanye ivyo yagirizwa aho yavuze ko yagiye abona umugore wiwe yikubita hasi maze acatangura kuva amarasi bice bitandukanye by'umubiri yifashishije icabona umushikiriza manza yavuze ko ivyo Misago Nestori yiregura bidafashe ari kinyoma cambaye ubusa icabona cyo umushikiriza manza yabwiye sentare ko atari ubwa mbere Misago Nestori ashatse ugandagura uwo bakanye avuga ko no mwaka 2013 yagombye kumutema ariko Imana irakinga ruca mucanzu. Ikindi cemezo icabona cazanye nk'icemezo imbere ya Sentare nuko Misago Nestor yishe umugore wiwe yabigambiriye kuko igihe cyose mu ijoro yajyama yiseguye umupanga. Sentare yasubije ijambo Misago Nestor kugira ngo yiregure kuvyagirije ibizanyo n'icabona babana ku mutumba umwe ndetse n'inzu zihereranye ku mutumba w'abake aho yemeje ko Misago Nestor yagandaguye umugore wiwe ariko arabibona. Misago Nestor nta kinini yashoboye kwiregura uvyo ariko aragirizwa n'ico cabona kuko yahavuye yanka kwiregura uretse kuvuga ko ivyo yagirizwa atavyazi. Umushikiriza manza yashimangiye ko kubona atavyireguro Misago Nestor afise bisigura ko yagiriza azi ko ivyaha yagirizwa yabikoze kandi akabikora nkankana. Yaciyagira ko Sentare kubikorera mushikiriza manza yaciyasabira Misago Nestor umunyoro wo gufungwa ubuzima bwose. Sentare bajije uwagirizwa ica avuga ku gihano asabiwe n'umushikiriza manza nta kintu yabivuze ko vyasa naho yemeze igihano asabigwa azunguza umutwe arabisha hasi no hejuru. Sentare yarishashe muri ugo rubanza rw'ikibiriraho yavuye ije mu mwiherero wamaze umwanya utarenga iminota 20. Sentare ivuye mu mwiherero yaciriye Misago Nestor umunyoro wo gufunga ubuzima asigaje uwagirizwa ndetse n'umuryango wa nyakwigendera nta numwe yari kumushinjwa manza amufasha kuburana. Ku ruhande rw'umuryango wabuze bashimye ingingo ya Sentare naho ku ruhande rw'uwagirizwa byabaye ikibazo kumenya nimba zokunguruza kuko atamushinjwa manza yarafise. Nk'uko igitabo mpana vyacu mu Burundi kibitegekanya, Nestor Misago afise iminsi itarenga 5 yo kunguruza kuva ku munsi amenyesherejwe ko urubanza. Mu Ruhigi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Tubi utenshuti mwese komuniko mwala bandanya kumviliza iladio hizgu ya Amerikari Samia Nirai Washington DC mukirundi na mukia Rwanda. Kwa murundi hatanguye kajagari ka politika butunzi bw'igihugu bwara titutse uyu munsi mu genzi wacu Fidel Niyongabo yatumye abahinga mu vyerekeye butunzi Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe Parsem hamwe na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu baraheza bayaga kungaruka kajagari ka politika kagize ku butunzi. Reka dutangure twumvirize Faustin Ndikumana avuga ukuntu abona utunzi mu rundi bwifashe muri kigiye.
Utunzi muri iki gihe mu gihugu sinovuga yuko byo bavyifashe neza kuko mu bisanzwe igihugu kiba kiri mu buzima bwacu bwa misi yose kiba kijejwe yuko kigenda cisundura cyane mu by'ubutunzi. Novuga rero kwizi ingorane za politike igihugu gihitiyemo zatumye iby'ubutunzi bisa niba birahagaze kuko izo ngorane za politike zatumye amikoro leta yari yahora ifise asa n'ayagabanutse. Izo ngorane za politike zituma umwimbo nyine mu gihugu utusa n'ugabanuka. Ingorane za politiki zituma imigenderanire n'ibihugu duhana imbere imwe imwe isubira inyuma kandi hariho mu by'imigenderanire mu by'ubutunzi byari bihari byaciye bikorako. Ugatusanga rero muri rusange rero iby'ubutunzi bwa ntibiyifate neza ushibibonera cyane cyane kuko twavuze ati nko ku mahera y'agaciro atuma dusumira ibintu hanze nge n'abakenye nge naronka bigoranye. Ugatusanga ibintu bivuye hanze biva muri amahera y'agaciro bica bitangura kuduga. Ugacuraba ingene ibiciro ku masoko bigenda byifata ku bidandaza bitandukanye ari nk'imiti canke ibikoresho bya nkenerwa bya misi yose canke usanga byaraduze cyane ari nk'ibyo bikora nkenerwa nk'ibyo bidandaza usanga ari nk'ibyo bikenerwa nko mu mazu kugura mu mazu ibyo amapiece de rechange y'imodoka ugasanga byaraduze igiciro. Ibyo ari bice bikora ku banyagihugu. Ikindi gica kiboneka rero na mikoro usanga ya leta atabandanya ameze kwa kundi kubera bijya byifashe niba byagabanutse. Ugasanga ku bisata bimwe 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 twitwa za droits socio-economiques zitangura kugira ingorane. Urabona yuko ibintu kibazo c'indero gifite ingorane nyinshi cyane kandi ubona ko kibonekera mu buryo budakwiye. Ikindi ugacibona no mu by'umuntu mu by'amagara y'abantu rero kudafungura bikwiye biba bijanye n'ibyo by'imboga byasubiye inyuma. Ugasanga amagara y'abantu atifashe neza ugasanga abantu baragwaragurika ugasanga ruguru bimwe bitazambira cyangwa n'ibindi ugasanga amikoro ntagiye aba uko yategereza kuba ari. Ibyo rero bigiye bigafatangana rero bica bituma ingorane z'ubutunzi zikomera. Ikindi rero gica kiba nuko nka bimwe bita relance economique bita umuvuduko mu by'ubutunzi nk'ubu bice bisa n'ibihagaze kuko mu gihe ata amafaranga menshi bari karinjira mu gihugu kandi mu byerekeye kugwiza umwimbo umwe bita za investissement hari amahera menshi abwiza kuva hanze. Igihe atabonetse cyane rero bimwe byo kuvutura turi ko turagenda bica bihagarara. Watusanga bya bitaburo twahora dukorera ko nabimwe bya bita CSRP kacadrije dite contre la pauvreté canke bya bizo 2025 ugasanga kuja mu ngiro bitanguye gusa n'ibisubira inyuma ivyo rero n'uca twibona kuko uravye nk'ubu unyine ingene ivyerekeye amafaranga leta ikoresha bimwe bita za budget uranakumwe bita transparency budgétaire bitagishemeye kuko bimwe byo bituma bita zirerekana amafaranga ikoresha ku trimestre ku mezi atatu tinyene yakoze kurabande ke mahigeze ubona ko atari ibintu bikiza gukorerwa ku mugaragaro aho ubona yuko iby'ubutunzi babifise ingorane na cyane cyane yuko nigwirana ry'abantu mu Burundi riguma ari kirenga turavye ku biharu biheruka kwiyerekanwa mu minsi heze aho batanguza imigambi ya development durable baratwetse ku gisatu cy'ibira n'abantu gikomeye cyane kubyo atagikozwe hashobora kuba ingorane zidasanzwe
waragendeye ibice bitari bike byo mu gihugu kugira urabe izo ngaruka wabonye byifashe gute
nk'ibintu tuwagene mu ntara za ruguru hagati urabona ko hamwe hamwe hari ubukene cyane 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 muri kira mu bintu byo gufungura aho usanga nk'abana batagifungura nka kabiri ugasanga bafungura rimwe ku mugoroba ku munsi ugasanga baca baheba amashuri ko mu kintu cyatweretse toda bande y'amashuri mu gihugu usanga ahanini bihagaze ku bukene umwana atafunguye adasubira ku ishuri yafunguye ugasanga arahagaritse bigisha bakatubwira bati abana barakenshi baraturabira kuba ariko baje ku mashuri ubona imwe kera twahora tuja ku mashuri ugasanga abana bagenda bateka impamba bari ku ishuri baza gufungura ibyo byarahagaze ntibikibaho ubona urabona ko icyo kintu kiboneka cyane ndetse hari n'amasansa amwamwe yagiye mutangura kubona bimwe byakwasha ibyasubiye kwibonekeza byarasubiye kwibonekeza cyane byerekeye no gufunga nabi n'abakenyezi bibunge nsanga bafite izo ngorane urumva rero turabye no kubihari nyine byahora bingana byahora bisanzwe bavuga yuko ari na byinshi kubafungura nabo urabona ko iyo izo ngorane zibonekeza ikindi rero n'icyo cy'amashuri rero uri kurara nk'amashuri ugasanga mu bice bimwe abaprofeseri ntibakwiye ntabahari ugasanga abavyeyi ngo ariko bariyungunganya ngo babashireho ugasanga brema n'ibintu bidashemeye ugasanga amashuri hamwe ntarahera ugasanga handa y'imyuga ariko arubakwa ibikoresho ntibikwiye byose ukabona ati uburyo butabonetse ni ingorane
hanyuma reka tubaze umutumire wundi wacu Jean de Dieu Mutabazi wewe icyo kibazo ibyo bibazo mu Burundi ubibona gute ibibazo byatewe n'ingorane za politique ibibazo by'ubutunzi n'ingaruka byagize ku banyagihugu
ariho ibintu bimwe bimwe biboneka byatewe no vuga n'abanye politique bamwe bamwe bari binyegeje muri leta imbere y'ukwezi kwa kane umwaka uheze abo nabo ni nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu atashobora gukurikiza amategeko kuri ibyo byerekeye wa mugambi w'iterambere w'ukurwanya ubukene CSRP ya mbere n'iya kabiri kubera yashaka kwerekana yuko umukuru w'igihugu atabyo ashoboye kugira ngo aze amusubirire ibitari bike rero yateza gushyira mu ngiro yaciye abinaniza mugabo ubu kuvaho agiriye twebwe tubona yuko hariho akarusho kubera iki kwarabonye yuko igihe ku kibazo cy'amafaranga y'agaciro y'amadolari kwarabona yuko nk'abantu barangura igitoro bakizana mu Burundi bakirangura mu madolari mugabo iminsi yose ku mwaka ku mwaka kwa mezi aheze baca bagumuka ngo n'amadolari bafise babaha amadolari bagaheza bakayakoresha ikindi bakazana igitoro kidakwiye hama rero bagaheza bakama novuga bafata nk'ayo madolari bakayakoresha ibindi icyo kibazo uyu munsi cyaratorewe umuti twarabonye kandi yuko kuvyekeye nk'ibitegwa ngabuka amazi ikawa icyayi duhereye ku gitata cy'ikawa nk'ubu twebwe ari twebwe tukijejwe twarabona yuko amadolari menshi yahora ahera hanze bagaheza bashoye ikawa ntibayagarukane ubu nk'icyo kintu kiriko kiratorera kiriko kiraronka umuti nko mu minsi yahera twarabona yuko nk'abantu bari baramaze kwimenyera bamwe bita amabiro de change bashobora kudoharikika mu kiza bagakorana n'ayandi mabanki kugira ngo idolari rigugwe amahera menshi y'amarundi uyu munsi icyo kibazo cyatoye kigo kiratorwa umuti naye handi twarabonye yuko aho tukunda kubipimira ni nk'umupfuko w'isima cyangwa imiti n'umuntu yovuga ati ngo byaraduze iki icyo tubona nuko bitigize biduga cyane byaduze akantu gatonya hamwe hamwe byaranamanutse nukuvuga rero ibibazo dushobora kuba twararonse mu gisata cy'ubutunzi biriko biratorerwa umuti nukuvuga yuko ikibanza cyerekeye ibya politike icyo kibanza cyerekeye ibya politike n'uburenzi dufise ubu icyo kibanza kigo kiraba gito cyane hanyuma rero nimwibagire yuko kubyerekeye imigenderanire ibihugu by'Uburaya muri azi neza yuko byari byarafatiye igihugu cy'u Burundi ibihano mugabo intumbero y'ibyo bihugu bya Buraya kwari kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi cyangwa inzego zatowe n'abe n'igihugu ziheze zigende zisubirigwe n'izindi nzego ziciye muri kudeta cyangwa ziciye muri za nkoro z'amagabura nyama
ibibazo nk'ibyo turabigarukako
uyu munsi rero byaramaze kwibonekeza yuko ibihugu bya Buraya bitigeze byifuza gufasha koko u Burundi kubera byagwanya demokrasi n'uyu munsi rero byibonekeje mu gihe rero cyagiye bace bafata ibihano
reka tubandanye turaza kugaruka ku bibazo nk'ibyo
turaza kubigarukako igihe bace bafata ibihano bitwaje
bangura
isezerano y'ikotonu
heraheza ico cyumviro n'ingoga
cyari icyitwazo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mutega matwi ikiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ngaruka mu byerekeye ubutunzi zatewe n'ibibazo bya politique biri mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya twumvirize abadutega matwi bashaka gushikiriza ivyimviro vyabo canke kubaza ibibazo ku telefone turi kumwe na Ernest wiriwe neza wabo ufise ikibazo canke icyimviro terera
ndewe ndi Kampala na Uganda ndewe cyo ndashaka kuvuga ku busunge bw'igihugu cy'u Burundi Burundi urabona ni igihugu kidafite amahoro n'umutekano nk'uko muri Afurika tumenyereye yuko n'ahandi igihugu kitagira umutekano nta terambere kiba gifite ikintu ndashaka kuvuga ni babanze bicare hamwe bagarure umutekano mu gihugu abantu bagira amahoro ndumva iterambere ryaboneka ikindi nagarukaho ni uri kugaragara yuko amafaranga y'amadolari ari muri kano karere ari hejuru cyane ndakeka batubwira ingamba bafite kugira ngo amadolari nawe aboneke mu gihugu
urakoze ubundi dufise ku telefone ni Bonaventure uratwumva
ego me
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
yana ukuntu uri bijanye n'ubutunzi bw'igihugu nagira amaze nsabe umutabazi jandoje nareke guhenda abanyagihugu kuko turabona neza nk'akarorero umushikiranganji w'amashure mu kiganiro cyaheruka kuba cy'abavugizi b'ubushikiranganji baramenyeshije mu bwo bushikiranganji ko igituma batakira abanyeshure ari ku ngorane z'uburyo buke buri muri leta nta buryo bararonka ibi nabyo bikava ku ihagarikwa intererano zava hanze rero twasaba yuko nibareke uhenda abanyagihugu ahubwo twasaba leta yuko yoreka kudadaza ikavugana n'aba bari basanze batanga izi mfashanyo kugira ngo igihugu gisubire kironke imfashanyo hanyuma ubuzima bw'igihugu bugende neza atari uko turabona neza yuko uko ibihe bigenda byegera imbere niko Burundi buteye buje hafi aho tuzava dusanga hadutse iby'ubusuma aho umuntu atazoba ari ako afise ngakage hari mugenzi we nawe aturitse umukanda bitumwe n'ubu bukene buri mu gihugu kosaba rero yuko abanyepolitike batoza bakinira ku banyagihugu babwira ngo ibintu birahari kuko abanyepolitike bo barabironka ariko abanyagihugu bo babibuze nibo batera bananuka kubera inzara rero kosaba yuko bazavugisha ukuri ahagwaye bakavuga ko hagwaye murakoze
Nchuti mwese mu mwariko muradu tega matuku ituwa shaka kuwa shimina chanego seku kanya mwatuwe kugina mtukumviriz mumbiza makuru tuwa washikiji tuwuneo kandi akanya kuku shimira engineer ya dufashe muhinga bugizi uma Zoniak Wojtek tukawa kandi dushimiye na Fatuma Alimasi ya dufashe kwegeranya higa niro tulabifuri jerero mwese amahoro numugoroba mwiza.